mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Amasendika abiri y'abaganga mu gihugu cy'u Burundi hariyo Sinapa na Senetesa aranegura ico yita ugufatwa nabi kw'abakozi bayahurikiyemo.
Abajejwe ubushikiranganje nibavyumve bahaguruke imiryango yugawe yugurugwe kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye n'izindi nzego bikenewe twozitura.
Uyu ni Marie Bukuru atwara sendika Senetese, imwe mu masendika urikiyemo abaganga mu gihugu cy'u Burundi. Hakurya y'u Burundi mu Rwanda naho umwaka urarumanye umunsi ku yundi, imipaka yugawe mu ntumbero yo gukingikiza ca COVID-19. Abadandaza bo mu karere ka Rusizi murano makuru baragaruka ku ngaruka ibi vyabateye. Musangwe ikaze ku idonido y'ano makuru yose duce ku masonga. Amakuru tuwafitiye reka ariko tuyahere muri Congo Brazzaville, aho abanyagihugu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. President Denis Sassou Nguesso amaze imyaka 36 ku butegetsi, ahanganye n'abakandida batandatu baje bamaze kuvuga ko atamuco uri mu matora y'uno munsi kwa Mungu. Denis Sassou Nguesso w'imyaka 77 ariko arondera indi manda y'imyaka 5. Mu kwiyamamaza kwiwe yashize imbere imigambi ibiri nyamukuru: uwa mbere ni uguteza imbere urwaruka, uwa kabiri ukaba gusanura igisa atacuburimyi yipfuza ko gisahiriza umwimbu wa petrole watumye ubutunzi bw'igihugu ciwe bucumbagira. Gubris Parfait Kolelas akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari imbere mu bahanganye na Sassou Nguesso ararembejwe n'ikiza ca COVID-19. Ahujejwe kwiyamamaza kwiwe yatangaje ko uyu munyepolitiki w'imyaka 60 yajanwe kuvurirwa mu gihugu c'Ubufaransa ku mugoroba w'uno wa Mungu. Muri video yashize ahabona ejo biboneka ko atatugu Vagira yabwiye abanyagihugu muri Congo Brazzaville ati: ndi kongwana n'urupfu ariko ndabasavye muzohagurukane niyo nka muje gutora ihinduka. Sinagwaniye ubusa. Inyuma y'ayo majambo Gubris yaciye asubizamwo ivyuma vyariko bimufasha guhema. Matthias Edson yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi muri Congo Brazzaville akaba mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bariko bahiganira ikibanza ca president, we yatangaje ko atazokwemera ivyavuye mu matora. Mu kiganiro yahaye radio y'Abafaransa ya RFI yasiguye ko umurwi ujeje gutegura amatora uhengamiye ku ruhande rwa President Denis Sassou Nguesso. Utundi twasorobo abatavuga rumwe na leta muri Congo Brazzaville batanga ko uturorero mu kunebagura itunganyo ry'amatora no kuba inama y'Episkopi Katolika yarimwe impusha zo kurungika indorerezi zayo zirenga 1,000 mu biro bitandukanye vy'amatora. Icibwa rya internet gibonekeje mu bice bimwe bimwe, ihagarikwa ry'umwe mu baharanira gateka kazi na muntu yatawe muri yompi yagirizwa gushaka guhungabanya umutekano. Numenyesha makuru y'iradio y'Abafaransa RFI yirukanywe ku butaka bwa Congo Brazzaville. ONU yasavye aberwa n'amatora y'ukuru no wa Mungu bose gukora ibishoboka akaba mu muco no mu mutekano ntangere. Hagataho ONU n'umwe bwa Buraya nta butumire bahawe bwo kuza kurorera ano matora muri Congo Brazzaville. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya tuca tubandaniriza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nari nabice ku masonga nkitangura. Amasendika abiri y'abaganga mu gihugu cy'u Burundi ariyo Sinapa na Senetesa ariyamiriza ico yita ugufatwa nabi kw'abakozi bayahurikiyemo. Mu kiganiro ayo masendika yahaye amenyesha makuru kuri no wa Mungu i Bujumbura mu Burundi yaseguye ko hari nk'abakozi bahindurirwa akazi hatisunzwe amategeko. Ayo masendika yamiriza kandi ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'amategeko afatwa batagishijwe inama. Ibindi kuri no nkuru tuyo zamgenzi wacu Pierre Clavernio nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Sendika zibiri z'abaganga n'abaforomasi na pa Syndicat National du Personnel Paramédical et des Soignants na SNTS, Syndicat de Travail Mayor de la Sante ziridogira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa gateka k'abakozi bazihurikiyemo katubahirijwe mari bukuru atwara sendika Santes avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama. Ayo masendika yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu I Bujumbura.
Hari bibazo bijanye n'umutekano w'abakozi hukazi hari hindagurwa ry'akazi cyagasakisaki ritisunga amateka n'amategeko byatumbera hanini abaserukira abandi mu masendika kubera ko bari ko barashyira habona ibikorwa by'isesagurwa ry'ubutunzi cyangwa by'intwari tabereye hari itunganywa bushasha rya kabiri mu kugabanya aho baba ari benshi je twise le deploiement cyabaye badashizemmo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko byagenze ubwa mbere mu 2011 hari kutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga akazi mu bushikiranganje wari washizweho mu 2012 ico gihe byakogwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabaye aho muri 2012 kuko twarimwe ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganurwe.
Ayo masendika yemeza ko habuze ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi arico gituma zahisemwo kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Urwego rw'umushikiranganje wa mbere bituye bizeye ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma.
Turashimikira cyane cyane ko ngari ijanye no kubura ibiganiro mu kazi kuko nico kiri ku isonga ry'ibindi. Turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku makete menshi twanditse dusaba imibonano kugira ngo tuyage kubihanda abakozi twatewe iteka ryo guserukira muri iki kiringo ntiyigera twishura canke ngo aduhamagare burya ibiganiro iyo bibandanya neza nitwari gushika aha byageze. Iyo rero bidashobotse amategeko mu bijanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza.
Ayo masendika y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu byo basaba bitoregwe umuti. Icyo bikoze abarongoye mu masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa.
Ntawo twimirwa ku neza y'abakozi tuba duserukira abajejwe ubushikiranganje nibavyumve bahaguruke imiryango yugawe yugurugwe kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye n'izindi nzego bikenewe twozitura.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana kababaro afise bwayabonye. Dr Jean Bosco Girukwishaka umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabwijwe ijya Amerika ko azogira ico avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere. Yavuze ko bazobanza kumviriza neza ivyo abaserukira ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere vyituwe naco birashima gushikiriza. Ico bikoze ni kibazo cakunze kuvugwa kuva kera rimwe na rimwe mbere bikavamwo na za yegeregere nyinshi. Urunani mpuza amasendika mu Burundi COSIBU Confederation des Syndicats du Burundi gwaciye gwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ivyo bibazo bihanze abakozi biga negwe amazi atararinga inkombe. Ikete risaba uwo mubonano ijwi rya Amerika rifite ikopi ryatewe ko umukono n'uburongoyi runani COSIBU Celestin Savimana. Amasendika SINAPA na SANITES arimo abaganga n'abaforoma benshi mu Burundi asanzwe ahurikiye muri ubwo runani mpuza amasendika. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye reka tugume mu gihugu cy'u Burundi aho abakenyezi baba mu makomune yo mu ntara ya Makamba ahanurubibe n'igihugu cya Tanzania babeshejeho n'urudandazwa ndengambibe bariko baratera imbere basigura ko babikesha ahanini inyigisho bahawe n'ishirahamwe rihurikiyemo abakenyezi bahungutse Afrabu mu mpfunyapfunyo. Ino nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe bo mu makomine y'intara ya Makamba ahanurubiye n'igihugu cya Tanzania turi mu manuko bw'u Burundi bavuga ko ubu bariko baratera imbere. Niyo gushima Eveline akora urudandazwa ndengambibe n'uwo muri komine Mabanda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko we n'abagenziwe inyigisho baronse zabafashije kumenya gutandukanya urudandazwa ndengambibe.
n'akarorero baratwigishije ukuntu dushobora gukoresha amahera mu buryo bwiza bonge baratwigisha kubijyanye no gutunganya umwanya mu rudandazwa rwacu twa turiko turakora rutoto rw'abakenyezi njabuka mbibe ivyo rero byaduhaye kugira amahirwe meza mu miryango turimwo bikaduha kutahura gutunganya umwanya ku buryo dushobora gufata umusaruro tugafata ibintu nk'ikintu twakoze ejo bashobora kugikora nk'uno munsi ehubye twarabirose mu bumenyi cyane barakoze ahubwo
abakenyezi yabo mu manuko bw'u Burundi hari kindi bashima inyuma y'inyigisho zishira hamwe Afrabu rihurikiyemo abakenyezi bahungutse umufasoni Shukuru wo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kwizo nyigisho zamugiriye akamaro kubijanye n'imibano
hanyuma nanjirishira hamwe kuva itanguye kuboneka n'ukuri byaramfashije cyane na cyane cyane ko twubakanye ngaho mubagirishije seminere cyagehe baheruka kuza ngaho ubuhoho urudandazwa rwanje ndarukora tangorane kandi tukumvikana ibijyanye naho no kuguranana je naratoye ingurane ndayitoye misanzwe ndandaza ibintu nk'ibirato impuzu ndatora ingurane rero ndayakoresha je mbona ibintu bimeze neza kwe mwaragize neza kudufasha hari ibintu byinshi mugenda muratwigisha nanjye kandi bituma nanjye urudandazwa rwanje ndarukora neza namba no bangiye kurangura nkazana ibyo bintu byugashyira nkaza bwije ntangorane kuko ubu yarize yaratahuye mu rugo kandi na mahoro
abadandaza b'abakenyezi ndengambibe bavuga ko ishyirahamwe Afrabu ryabafashije guhindura uko bakora ugo rudandazwa bavuga ko mu kujabuka mu gihugu kibanyije Tanzania baca mu nzira z'ikinywabi ariko ubu bakurikiza amategeko sindayihebura Olive numwe muri abo bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe n'uwo muri komine Mabanda
iki by'ukujabuka imbibe n'ukuri cyaratwigishije cyane ubu tujabutse tujabuka neza kandi tukavugana neza ibidandazwa byacu tukabizana neza kubera tushitse na kuri oberi turavugana neza bakadupimira umuzigo wacu neza jewe ikintu ndangura ndangura ikintu shimboga isamaki cyange indagara ndazikura muri Tanzania ndazizana iwacu mu Burundi nukuri twemwe turabizana neza kandi mwaratweretse neza emwe tuvugana neza ibintu byacu tukabizana neza nukuri kandi ndakibashimiye cyane
muri izo nyigisho zo kunagura abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe ishyiramo ry'abakenyezi bahoze mu buhungiro Afrabu ryitwaza abahinga batanga inyigisho Leonard Bizimana umuhinga mu bijanye no kwiteza imbere yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mu nyigisho yatanze harimo guhamagarira abakenyezi kwiteza imbere bakoresheje uburyo buke bafise
buke gushikana umusiba ku mugezi nko bavuga mu Kirundi abone tubabwiye tuti uhereye ku mafaranga mufita iterambere rakunda cyo cyo twabwira ngo ibyo mubuze mu bironderere mu byo mufise kuko bujya rimwe na rimwe abantu bavanga babuze amafaranga ariko habanamba abantu babura amafaranga abateza imbere ahubwo babura ibyiyumviro ibateza imbere icyo gituma umuhinga umwe yavuze ati rekanese n'umugani w'abayuda uravuga ngo abantu bamabijogota ko buze amafaranga ngo nta urijogota ko abuze ubwenge rero twebwe dufatanya izo mpande zibiri kwigisha umuntu guhindura ibyiyumviro guhindura imico kugira ngo tumuhamagarire kwiteza imbere azi impamvu yo kwiteza imbere bikamutera gushyira ihangiro rirama maze ihangiro rimushikana ku ndoto ziwe nziza iry'imbiro ni itunga rya mbere rikomeye ry'umuntu ambikorwa bikada byuhiye
indongozi zishyira hamwe Afrabu zimenyesha ko izo nyigisho ku bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe zigiye kubandanya na cyane cyane aho hose haca ibidandazwa vyaba ibisohoka canke ivyinjira mu gihugu mu ntumbero yo guteza imbere umukenyezi
Desire Hatungimana urakoze kudusomera ino nkuru dukesha abakunzi bacu mu gihugu c'u Burundi amakuru yacu tuce tuyabandaniriza mu gihugu c'u Rwanda huno munsi kwa Mungu umwaka urumanye umunsi kuyundi ku mupaka hagati y'u Rwanda na Republika Demokarasiya Kongo wugawe mu ntumbero yo gutuzikiza ca virus ya corona abakorera ubucuruzi mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'u Rwanda bagendewe na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bamusiguriye ko ingingo zo korosha ubudandaje hagati y'ibyo bihugu bibiri atana kinini zakoze ku gihombo c'umurengera batewe n'iyugarwa ry'imipaka
ni icyemezo cyagize ingaruka nyinshi ku bacuruzi bato n'abaciriritse bakeshaga imibereho urwo rujya n'uruza hagati y'abaturiye imipaka abiganjemo abacuruzi ibijyanye n'ibiribwa mu mujyi wa Kamembe bavuga ko ubwo bucuruzi bwahahungabaniye bikabije
ubucuruzi ubu ngubu bwarahagaze kubera nyine kwambukiranya bitagikunze. Tumeze nk'abafunze isoko kandi turyirirwamo.
Wavaga mu rugo uvuga ngo mana, wabona umuziki ukavuga ati ibiro bitanu by'ifu by'abana byinjiye. Naho ubu ishobora gukura umutayi wa 30 imuhira. Iminsi 3 yose yarangiye. Ugataha si ibiryo by'abana, si umwenda w'ishuri, kwarahombye pe.
Abakongomani bakiza kwabagaga nk'inka 120 zikanarangira. Ariko ubu tubaga nka 20 cyangwa 15 tugasigarana 5 kamembe, n'izo 5 ntizishire.
Iki kibazo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka kiragaragarira no mu masoko yaha ku mipaka. Byinshi mu bibanza byahoze bicururizwamo biriho ubusa, abantu n'imbarwa.
Twabuze abakiriya kandi isoko risari ryambaye ubusa rwose, namwe murabibona biragaragara.
Aba bose bagiye cyagenze
bose benshi bagiye bamurwa n'abakongomani, abandi barahomba kubona imisoro batangaga barayibura, bahitamo gutaha bajya mu rugo.
Aba bose baritahiye bibera mu rugo kubera ko arabishyira hano ku gatara, ntagira umuntu umubaza ngo iki ni igiki. Ntabwo wagura pavuro nazihinze, ntiwaza kugura ibitunguru nabihinze.
Bitewe n'uko babonaga nta bakiriya bahari, sanga rero aho kugira ngo abage inka ize kumuburana nta mukiriya uhari, bituma mvuga ngo reka mbe mpagaritse ntegereze igihe wenda ibintu bizasubirira mu buryo.
Abategetsi b'intara ya Kivu yepfo ku ruhande rwa Kongo n'ab'intara y'Iburengerazuba ku ruhande rw'u Rwanda baheruka kumvikana ku birebana no korohereza abacuruzi bato kwambuka imipaka muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Hari mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 ubwo mu biganiro byabahurije mu mujyi wa Bukavu, abo bemeranyije ko abacuruzi bafite inzandiko z'ingendo za pasiporo na rese pase bakwemererwa kwambuka bamaze kwipimisha no kugaragaza ko nta bwandu bwa COVID-19 bafite. Icyakora ku bw'aba bacuruzi b'abanyarwanda, ibi nta musaruro ugaragara byatanze mu bijyanye no kongera urujya n'uruza, kuko hakiri ukwifata cyane kuri bagenzi babo baturuka muri Kongo kandi aribo bakiriya. Ikibazo kiri ku kiguzi cyo kwipimisha kigihenze ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi.
Abakomani batanga amadorari 30 k'umuntu yambutse. Urumva ko ngo rero n'amadorari 30 n'amafaranga menshi cyane. Ntabwo yabona bara amadorari 30 yo kuza gutanga kugira ngo bamwomutse, noneho ngo abure nayo kuza guhanga bikunde.
Bariya batambutse nta bakiriye tubona, n'ubundi tugera mu masaha 9 nta muntu uragurisha n'ibihumbi 3. Kubera ko abanyarwanda ibi bintu by'imbuto n'imboga usanga benshi ari abahinzi babifite mu mirimo, ababihahaga ni bariya badahinga.
Ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ikiguzi cyo kwishyura igipimo cya COVID-19 kuri aba bacuruzi bato kirasaga gato y'amadorari 5. Bagasanga ibiganiro bihuza abategetsi ku mpande zombi ku buryo bagenzi babo bakoroherezwa byaba igisubizo ku gihombo bakomeje guhura nacyo.
Nka leta yacu n'ubundi kwidukunda yavugana nabo muri Kongo, abakongomani akaba aribo bajya baza, nabo igiciro kikamanuka. Aho kuvuga ngo tubikurikire twebwe twumva n'ubundi ari ubusiragire, ntabwo tugiye ngo ducuruze tudandaze nk'uko twadandazaga, n'ubundi duhagarara ntibakatwirukana ngo dukomeze.
Nuko nibura barkorohereza nyine, nibura twebwe tukaba duhagaze kujyayo, ariko nibura bo bakabareko, nibura bakajya baza bakaduhahira.
Nibuze babaretse bakajya bizira bakorosha igipimo, natwe byadufasha wenda n'abatwambuye bashobora kuzayaduha.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ku birebana n'icyifuzo cy'aba bacuruzi, ariko ntibyadukundira. Bwana Kayumba Efuremu uyobora aka karere ku murongo wa telefone yatubwiye ko ahugiye mu nama aza kutuvugisha hanyuma, nyamara kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntacyo yari yakadutangarije. Mu gihe yagira icyo avuga naho twazabigarukaho mu makuru yacu ataha. Uretse kuba aba bacuruzi bato bambukiranya imipaka bo mu Rwanda bagaragaza ko ihungabana ry'imigenderanire n'abaturanyi ryatumye hari bagenzi babo bafunga ubucuruzi bagataha abandi bagahomba, hari n'amakuru Ijwi rya Amerika yamenye ko bamwe mu bakoreraga mu mujyi wa Kamembe babishoboye bahisemo kwimurira ubucuruzi bwabo ku buryo buhoraho mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho ku ruhande rw'u Rwanda byangiye. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandaniriza ibiganiro vyacu ku kiyago mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na bamwe mu Barundi baba aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baheruka gutunganya umugambi wo gufasha bagenzi babo baba muri Amerika n'ahandi ku isi mu vyerekeye kurahura ubwenge mu bijanye no gutangura ibikorwa byo kugwiza itunga, hamwe no mu bijanye kumenya gukoresha amafaranga mu buryo butuma aguma agwira. Mu batanguje uwo mugambi mugenzi wacu Frederic yatumiye harimwo Arlene Twase aba mu gisagara ca Baton Rouge muri Leta ya Louisiana, hamwe na Apollinaire Nshimirimana aba mu gisagara ca Atlanta muri Leta ya Georgia. Apollinaire niwe atangura avuga havuye iciyumviro.
Make ingene natanguye umugambi nk'uko abantu benshi baza muri Amerika cyangwa bagenda mu bindi bihugu byo hanze bavuye mu bihugu byabo bagenda bafite ibyumviro by'uko bafite iyo bazotera imbere ariko nyine abantu iyo bagenda muri Amerika keretse icyo ni cya mbere bakora no kugenda ku ishuri kugira ngo baruhe ubumenyi kugira ngo bakore kwiteza imbere. Nanjye nk'umwe muri abo nyine niko nabigenjeje narashyize ku ishuri nk'abandi ndiga ariko maze guheza kwiga naciye nsanga yuko n'ubundi kwiga bidahagije kubera kesi iyo wize ubwo uraronka urupapuro rw'umutsindo hanyuma ukakiza kurondera akazi ariko ubuzima usanga ubwo butandukanye hariho kuronka akazi kudakurondera akazi mu bisanzwe no kujya kugatreya mu bisanzwe kenshi abantu tugenda ku ishuri kugira ngo tonke urupapuro duhe uburenganzira bw'uko tuza gusaba akazi ariko rero njyewe narabonye mbona umenga ntibyomfasha cyane ama ariko naciye nisanga ibyo nimeza atari byo nkora kuko ndahandize ibintu byo kubaka ndajya ndubaka ndatangura kuyikorera njyewe nyine mvuga ati ndi bosi wanjye yewe nyine nikorera kuko narabona ko gukorera uwundi muntu byari bigoye kukubera wasanga mu bisanzwe ukorera umuntu usanga ubuzima bwawe umukoresha wawe ariwe abukontorora usanga umukoresha wawe akontorora amahe ukorera agakontorora n'umwanya wakorera ko kubera ko ugiye kudakora isaha izi ukigeza gufasha ushobora kumubwira iyo umubwiye kubona yuko reka uwo mwanya wewe uri kuramonera kuba uri kuramonera bizinesi rero nacyo nkitamo gukora iby'iwanjye nkora bizinesi iwanjye ariko mu nyuma sinabaye nkirandaza mu nyuma nararaje usanga gukorera amahera naho nyine ibihagije kuko naciye nsanga keki nararuka cyane nkorera amahera mbwanje nsanga biba byiza nize n'ingene amahera akora.
Icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose kumenya ingene ukoresha amafaranga. Icyo kibazo turakigaruka ku mukanya ariko nashaka n'umufasoni Arlene Twase nawe nyine atubwire muri ibyo biteramo mukoresha byo kugurana ubwenge kuri zoma abantu mutumira ni bande ababakurikira muri ibyo biganiro ni bande?
Eko Frederic, ibiganiro tugira yo kuri Zoom ni byuguriye ku bantu bose bakeneye kwiga kugira ngo biteze imbere bamenye nk'uko Apolline abivuze kwigura mu bwenge bwo kumenya ingene ushobora kwikorera n'ingene ushobora gukoresha amamirwa uhembwa. So umuntu wese afite imyaka 18 irenga arashobora kwitabira ikiganiro tukaba tubigira iminsi yose kugira ngo dushobore gufasha abantu bose naho batumbera muri kano kanya bihazini no muri Canada ariko umva ideye yuko bishobora kuzoheza bikaba bigashikira n'ahandi no mu bihugu cacu kugira ngo dushobore kumenya ingene dushobora gufasha abandi no kwiteza imbere.
Apolline Nshimirimana, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose, mwarize amashuri mwiga ibyerekeye kubaka ariko mubona ko kujya gusaba akazi atari ikintu cyobafasha cyane rwose, muhitamwo gutangura kwikorera. Ariko ikibazo cyo gutangura kwikorera ni ikibazo gitera ubwoba abantu benshi. Mwebwe mwagize ubwoba mwiyumvire ko muteza gutangura nka entrepreneuria mugatangura gushinga akazi mukiha akazi mwebwe nya?
Ni ukuri murakoze cyane kuri icyo kibazo kuko uko mukivuze niko tutari tumeze ariko mu bisanzwe cyane cyane uri mu gihugu utavukiyemo kugira ngo uze kujya muri bizinesi ugire ibiganwa n'abandi bantu usanga bahamenyereye bavukiyeho n'abandi ku muri bamaze n'igihe kinini muri domeni yayo yose usanga bimeze nk'ibiriko ubwoba. Ariko icyo nabonye mu buzima, ikintu nibye mu buzima nagerageje gufata ikigwa kijyanye n'ibya bizinesi, hanyuma ndabona ndasanga kugira ngo umuntu abantu bose bateye imbere n'abantu bakora ibintu badashaka bumva basigiye bifuza gukora ikintu abandi bantu badakora mu bisanzwe, ibintu abantu kugira ngo amahera nta kintu kiza kitari kitagoranye, amahera napfa kuko nyine ntiyambugwa ku biti kigerwa gukora. Rero umwanya yaraze umwanya nakoreye gukorera umuntu aca mbona yuko umwanya nkoreshereza uwo muntu ahubwo ngiye kwiga ingene nanjye ndonka amaze kugira ngo nshobore kwikorera, kubera ubuhi nanjye ndabukoresha agakorera amahera ngo ubona kuriya yakorera amahera akonsezi yangorera kubera yarampemba yarankonora n'ayankunda mugaza gusanga ibikorwa umuntu akuzika gukora ugasanga ahubwo byinjiza cyane mugabo uri mu mufuko akaza ngo dukeya. Nicyo gituma mbona mfatiye nk'ibintu biri nko mu Burundi uko ndabibona urabona abantu benshi utangaza kwiye ubirangire kugira ngo atakaze muri we ariko nibaza yuko icyo cyo bintu byo mantarese cyo kwikura mu mutwe ubwo baduke bijya ku ishuri kugira ngo twige ingene twarondera ubuzi ubwo tube aba entrepreneur tube abakoresha tujye kwiga kuba abakoresha uriko kwiga kuba abakozi abakoresha ubwo tujye kuba abakoresha hako tujya kwiga kuba abakoreshwa rero birasaba ubwoba ariko mu gihe ufashe buzisi leta uriye icyemezo ufata kandi icyemezo ni ukuri nasanga ari icyemezo cyiza kubera byarabaye ibyarimo impinduka mu buzima bwanjye n'ingene ntorora ubuzima bwanjye.
Madame Arlene twase Pauline yavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko umuntu yikorera kenshi na kenshi usanga ruha cyane rwose ari nacyo gituma yaciye ahitamwo no kwingura ubwenge cyane cyane mu byerekeye ukuntu ukoresha amafaranga ateza gukoreshwa. Ikibazo cyo kunanirwa cyane mu gihe umuntu yikorera mu gifata gute mu kivuga kwiki
naje nibaza yuko byavuze ari cyo kimwe mu kintu byose hari ntibyoroshe naho gukorera umuntu nawe nyene haragiraho you know uruha ugakora amasaha menshi mugabo ukazokwama ufise iyo kontrola tayifise so turumva yuko hageze yuko ushaka kwikorera bisaba byinshi kurusha yuko ugenda gukorera umuntu ariko urumva umaze kubona yuko intumbero y'ibidoza mu nyuma bifasha kurusha yaho urakorera uwundi uremera ukaciye icyo gikorwa hanyuma ugakora kuko uzi yuko ibyo ukorera byose nibizoheza bikagufasha bigafasha umuryango n'ibizobandanya bifasha abandi kuko muri icyo gihe si wowe wenyine uhetuka ukunguka n'abandi bose uzoheza washobora gufashisha kubaha ku kazi cyangwa kubaha ubwo buryo nabwo nyine bwo kwikorera uzobuheza usanga ufashije benshi atari wowe gusa so nibaza yuko muri byose uraba icyiza uraba n'ikibi ugaheza ugafata intumbero igufasha iguteza imbere atana wenyine gusa mugabo n'abandi.
Apoline Nshimirimana, ikibazo mwavuze kijyanye n'ikoreshwa ryiza ry'amafaranga inyigisho y'ukuntu amafaranga ateza gukoreshwa ni ikintu gihambaye cyane rwose mu gihe abantu baba bashaka kwiteza imbere mugire icyo mukivuze ko
murakoze cyane rwose kuri icyo kibazo muri make Frederic urabona hariho isiriye vuba gatoya mbere y'uko kibazo cya mbere ariko kijyanye kwikora n'icyo mumbagize hari uburyo bune umuntu ashobora gukorera amahera ariko ugasanga bubiri muri bwo bugutuma uzoguma uri umukene bubiri muri bwo bukazogutuma uronka amahera menshi akazi ka mbere ushobora kagutuma uzosaza uri umukene ni nako kuba ukorera umuntu kubera agukontorora aguhemba ayashatse kandi usanga atabyo guhahira akakabiri nako ni akazi ko kuyikorera nk'umuntu self employed nk'umuntu wikorera wowe nyine ku giti cyawe ariko ugenda gukora byose kuko kenshi muri ibyo bibiri niyo urwaye ego umukoresha cyangwa umuntu azwiho ngo yite kurwara ariko iyo umukora wowe ugendetse tuvuge niba ndanze ndagucuruza ndeye n'ibyo bicuruza dore n'ahajya nyine n'ibyo bicuruza byose biri kuri jewe iyo urwaye n'amahera akazi n'amahera atagwara n'umushahara ufite kurwara kubera utagiye gukora ngo ibihuhemba muri icyo gihe umwanya usanga ugukontorora ahandi ho ugasanga umubosi wamukontorora hariho bibiri nabyo rero icya mbere ni icyo kuba ufite business ni ukuvuga ufite business ufite abantu nk'uri umukoresha ufite abantu bagukorera hanyuma ukabahemba urumva bakora ari benshi ugasanga ni wowe uhembwa ufite abantu nk'ijana bagukorera urumva yuko buri gikorwa umuntu akora urahembwa urumva birasumba ko ingufu zawe zirasumbwa n'abantu ijana hanyuma rero ikindi nacyo ni icyo kugira ngo amahera uyasure kuyashyira kuri iyo ndetse mu bintu bishobora kunguka nk'ugucuruza nk'ukurimisha nk'ukorora ukagura inzu imwe ukagura inka zitatu ukagenda ukorora cyangwa ingurube niba hari ibintu byinshi uri gukoresha ukayacuruza muri make nko kumenya yuko amahera agukorera kuko kenshi hari abantu bakunda kubona amahera bayabona bayafite muri banki bakabona bayabona hajya kuba bagasinda afite amamiliyoni muri banki nk'ibihumbi amajyana n'ayo muri banki cyo si ingenzi kuko amahera ari atajya agukorera
akaba inunga duce dusozera makuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri micro mari 10 na Joe Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Facile Gebehu twempi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha mugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu ahanje